papuro ndusave ngiye kubana namwe mu kiganiro banza bibaze cyuno munsi ndabaramutse canke ndabahimiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro bivanye naho muherereye ikaze ni yanyu yo kubanza kumviriza aka gakino
sarongora
kiazi uwe kiazira Ewa muhungu washa. Uwicariye ngaho.
Muri washaka nje. Ambere nagomba mpave nigira kwibagara ya myumbati mukanye.
Ewe. Iyo menye biriko biraba. Uwo ari kuburiyegereza ikigwanisho.
Ikigwanisho.
Byatanguye.
Ituvuga n'ibiki? Habaye iki?
Bamaka. Ngo bagomba badufyete twese. Ngo kugira bisubize uwa muri marusangi.
Bagomba kudutera.
Mpe. Batanguye. Mpe basha. Wenda kugira uko byamaze gutangura nawe gusohoka niruze cyangwa bamufashe kera uno kumwica bamwishe kera turaze nabi baratumara
kirazira ngo tubitanga ahubwo
urumva
ibyo nibishoboka
kumbiriza
oya
niruko shwabure babahungu bacu bose dafata ibikoresho tugenda tuberekeza igambwa tubitanga bataratumara
oya barahumba
tubahwikira ribe narimwe
Yamahoro uri mana yamahoro
kirazira
mama
bita bita ahumba bashukwa ko kuno musiko turarusangira asha
ni wewe
bita bita
cyago ni wewe
abakatari muzimu
ikani wewe
komunda umengo ndumuzimu zano kwagwari ho
none
gawo ndi wapfuye
uti
ndi wapfuye None, bujya ngo naru wafuye.
Je uyu mugabo yanambiye ngo bamaka bagomba kudutera ngo kandi we bamaze gufyeta kera.
Uteki?
Ngo bagufyese kera.
Naje nizo nabwiwe. Murawumba bash. Arora mwara mwagiye ngaho gati mushya muginyo. Ngo tanzu ga mudosigara amazi yo mwenyene. Ndiho uwo babesha bash.
Sarongora
abanyagihugu bo muri quartier Munyika muri zone Rugombo commune Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bavuga ko muri agakino uwo mugenzi wa kirazira yari karakwiragiza igihuha ataho gifatiye aho yari ko yemeza ko cagu yishwe na bampaka kandi atari byo abanyagihugu aho bace bavuga ko ibihe nk'ivyo byo kwiragiza ibihuha bikunze gushika iyo mu kibano hakwiragijwemo inyandiko zitagira umukono mu gifaransa bita tracte baratubwira zimwe mu nyandiko zitagira umukono bakunze kubona
ibintu nk'ibyo narabibonye ndabibona ku muntu bo babagirije ko yo bari umurozi tubisanga mu gitondo ku muryango wiwe mugabo nitwamenye ababisize ku muryango uwo muntu bagiriza uburozi bari banditse ati udahebye uburodi turakwica
nanje ndamaze kubibona byanditswe bivanye n'umuntu yari yakorewe amahohotera hanyuma bavyandika bashatse kumushira kitera bwoba kugira ngo ntabandanye ngakurikirane ubwo rubanza yabisanze imbere y'urupango rwiwe ku rupapuro bavyanditseko baranditse ati uramutse ubandanije ivyo na wewe ubuzima bwawe buzohasigara
ibintu bijanye n'inyandiko zitagira umukono narazibonye kuvuga nabo ari kera cyane byarabaye igihe ejo bundi mu biro babicishije munsi y'umuryango w'ibiro by'umunyamabanga wa komine byavuga abantu bariko bagwananya bamuha ubutumwa ku biriko bibera mu gihugu bariho ibintu by'inyubako inyubako by'umugambwe bavuga bati iyo nyubakwa nuko yohagarara hanyuma bakagira tubagakora ibindi bikogwa apana ibintu by'inyubako inyubako igahagarara
ibyo bintu by'amatragite ndamaze kubibona tragite rero maze kubona yari iyo biyamiriza umurozi ati udahebye kuroga turakwica kandi kuri mutumba ntitugukeneye ko nibyo nabashije kubona hari imbere y'inzu mbere y'umuryango y'uwo muntu
mbe yihabonetse inyandiko zitagira umukono icuka kiba kimeze gute mu banyagihugu
ikibano urumva gica gitangira kwinuba wa muntu bandikiye cyataye avuga ati kumbe twabana n'umurozi ntitumumenye gacu sanga aragize umubano utameze neza mu bandi babanye
abantu bamwe udusanga kubera mu gisagara haragoye bamwe bavuga ati n'umurozi ahandi si umurozi umuntu acabaho nabi mu gisagara amaze rero kwitura segiteri segiteri aravuga ati none wobe ufise ibyabona yemeza ko bo bakwagirije kuri umurozi ese uwo muntu uramuzi arabura n'umuntu numwe yavyanditse
iyo habayeho izo nyandiko mu gisagara canke mu kibano ikibano kirahungabana nta mutekano ushobora kuhaboneka kuko umwe wese asigara avuga ati bino bintu kuko ni ibintu biteye ubwoba kubona inyandiko zitagira umukono ntuzi niwe zanditse uwariwe ese hoho wumva woca witwarira nde mwivyo bibazo byawe n'abanyagihugu baraduza urusaku ko ivyo bintu nyene biteye ubwoba babonye hanyuma nabo bikabatera amakenga niho rero umwene gihugu nyene kubona ivyo bintu munsi rupango rwiwe aritura inzego ku mutumba
mbe mwibaza abandika inyandiko zitagira umukono bashaka gushika kuki duhere kuri wewe wavuze ko hari habanditse inyandiko zibuza abantu ko babandanye ubaka inyubako y'ingoro y'umugambwe
babikora binyegeje kuko badashaka kubihagarika ku mugaragaro nta nguvu bafise nta bushobozi baba bafise bwo ko babihagarika ku mugaragaro baba berekanye ubunyantege nke bwabo ni nguvu nke bafise no gutera ubwoba abantu kugira ngo baburizemwe umugambi w'abantu benshi cyo bipfuje gukora
mfatiye ku icyihohotera jewe nabonye bisobanura yuko uwo muntu abo bantu bagiye kwandika ayo makete atari bumenyekane abari bo bashatse kuburizamwe uwo muryango uburenganzira nabo bwo kuba kugira ubwigenge mu bene igihugu canke mu gihugu kugira ngo bashikirize nabo akababaro kabo bagashaka kubaburizamwo
batye kuvyo nabonye intumbero zabo bantu banditse ivyo bintu bagiriza uwo muntu burozi bashatse kumuburagiza ntagira amahoro mu muryango kuko mu kibano ciwe cyaciye kimira nabi umwana yatambuka ngehe murozi umuntu akuzi yatambuka ngehe murozi bisobanura ko bashatse kumuburagiza ahagiye hose ntazosubire kuronka amahoro
Servie Sengiyumva umuhinga byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba yaragize n'ubushakashatsi kubyerekeye uko n'abantu bakwiye kwifata mu gihe cy'inyandiko zitagira umukono nawe aratubwira inyandiko zitagira umukono zikunze kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi
inyandiko ahanini dukunda kubona ni inyandiko zivuga iby'amakuru d'etat uburozi hari n'abavuze umuhero w'isi w'ibihumbi bibiri hari yabavuga intunze ibintu amatractor avuga yuko hariho ibitero bigire bibe n'uko turandaje inkore nka yo kwikukira hari yabavuga udushinge dutuma abana bapfa bakabatera ngo mikondo nubira hari nje naje urabona ibihe ntibiba bimwe hariho aho usanga amatractor cyangwa ibyo bihuha usanga ari byinshi kurusha cyo twita mu gifaransa mu mafertile z'amanze z'amarimere aho rero usanga nk'ubure duhe tuvuye mu matora usanga naho nyine ibiyo bihuha n'amatrakte bihari usanga na cyane cyane bijanye na hagati y'abatsinze n'abatsinze
kuzo nyandiko zitagira umukono usanga kenshi cyane ko amajambo ameze gute
n'amajambo hanini atera ubwoba ni bya bintu uhora wumva ngo birasubiriye ngaho uri yubara n'amajambo usanga kenshi agukebura mugabo na cyane cyane ashiramo n'ubwoba
none abandika amazandiko zitagira umukono bafite intumbero nyabaki muri rusange
baba bagomba kumviriza iby'ukuri wewe aho uhagaze hari bafise inyungu sinzi ko no bakararongira atarako mu Burundi aho Mandela muri Afrika y'Epfo bagomba birabore kwapfungurwa mugabo intwaro yakajyanisha imiryango ikabyahana rero umuhari wiyo wa ANC waranditse za matrakti bo barashira baranavyafisha baragira baravuga umunsi azopfungurwa Mandela baravuga ni tariki barabikwiragiza mu makungu hose Nirega bya bihugu birutura byose bica byandikira icyo gihe ntihenze yari president Frederic de Klerk bamubwira yuko bamufelicita yuko yagira kufungure Mandela yari nkubwo nka pression bamubwira ko mugurumva retract mbwa cyari gifise intumbero yacu kandi ntumbero nziza igahavuye amufungura kandi igituma haba ayo matakite nibiki igihe tutizigiye aho inkuru y'ukuri izanana amatakite turayemera cyane bose rero nk'ubutegetsi buduha inkuru idakwiriye ntibahe amenyesha makuru aho inkuru iri ngo bayironderere tugatura inyotewe cyatu yironderera tuyirondera hehe kaza kuyirondera imwe iza kuvuga by'ukuri ibyo twifuza ku mutima wacu mu bw'intumbero nyamukuru ntihajya barondera kugira nawe ubwice uvuga bumve icyo ugomba hanyuma iryo ugona bagufatiraho nyene bashobora gushyira mu ngiro ibyifuzo byanyu canke bagire gute bagukenyize bakunumishe
mu byukora mu byuvuga urabanza wibaze
iyo nyandiko zitagira umukono ziko zirakwiragizwa mu banyagihugu ngo zirashobora gushikana kubisha kandi bw'ikivunga dufatiye ku byo abanyagihugu bo muri karitsiye Munyika muri zone Rugombo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bashikiriza umwe wese afatiye ku byo yabonye atubwire ingaruka zibonekeje cyangwa zishobora kwibonekeza n'izihe
kw'icyo kimpapuro zitagira umukono batoye munsi y'urugi zivuga yuko bahagarika ibikorwa by'inyubako tumugambwe barimo navuga yuko iyo babihagaciro navuga yuko iyo nyubako bwa mbere ntiyubakwa yubakwa yakihagarara hanyuma iyo tubihagaciro twese navuga yuko nabo bajya bikekwa navuga twikete tuvuga ati bo bari bane kanaka nabone bari kugira ikibazo bakafatwa ugasanga harimo abafashwe aribo abandi ugasanga bafashwe batarimo kome atavyo bazi ni nkuko nyene byari gushika abo abariko babandanye iyo nyubako bagaca birara muri abo biketsu hanyuma bakabica cyane bakabatesha ibyabo bakiruka bagahunga bari gushobora gusubira namwe no kuvuga yuko ku ruhande rumwe hariho abagwa mu mporera mu rundi ruhande hakaba abagirirwa nabi ibyo bintu atavyo bazi
ingaruka zahabaye mu uwo muryango wakorewe amahohotera nukuvuga umuryango urumva ko bashatse kugira ngo bababurizemwo maze bamaze kuburizwamwo baca nabo baravyura agashavu bamaze kuvyura agashavu habaho kuronderana nabajya abantu bakoreye umwana wabo ihohotera bimaze kuba ibintu byo kuronderana byabaye byo guhigana umwe ati ndakubonye nzokwica uwundi ati ndakubonye nange nzokwica iyo rero abajeje intwaro batabanguka ngo baze bashire hamwe iyo miryango kugira ngo babumvirize ni kuvuga umwe haragezeho kubera ubwoba yamaze kugira kuko wa muryango wacivuga duti turaguhiga umwe acama afata ingingo yo kwimuka cava mu gisagara ubu umuryango wahohoteye niwe yaciye agira ubwoba kuko yumvise ati nanje kuba barankoreye cyangwa icyo kaca wongera kandi ukanyandikira kuko yaciye yikeka nyene karibo atabandi babikoze ati nanje nzoguhiga aho tuzohurira hose tuzofatana kandi tuzokwicana uwo nawe yahohote yamaze kubyumva uko nawe acarimuka ava mu gisagara yararimo iyo atimuka ntago byari koroha kandi nubwo yimutse nyene ntago byoroshe kuko ubutegetsi bwaciye bubandanya bumukurikirana byaraze nyene urukwegane mu muryango kuko uwo muntu barababanye bimaze kuba babanye haciye habaho urwanko runini kandi rurerure
mu muryango iguyagutse
ego kuko barababanye umaze gukorera ikibi umubanyi wawe ukamwononera umwana urumva haca habaho urwanko n'uruhagarara kenshi iyo habayeho urwanko mu bantu bishikana kugupfa abantu bakicana dufatiye ku byo nabonye by'uburozi igihe izo nyandiko zanditswe hamazikaje habona ababanyi barashobora nabo kuvuga ati bakagumuka mu gihe abategetsi bataba barashika dutegerezwa kumwica napfe nabambwe ugasanga baramuteye kandi atakintu na kimwe yoba zicanwe yoba kora abana rero bagaca babigwamwo atakintu na kimwe bazimwo
sivere sengiyumva umuhinga byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba yaragize n'ubushakashatsi ku byerekeye ukuntu abantu bakwiye kubyifatamo mu gihe haba nyandiko zitagira umukono avuga ko iyo izo nyandiko zimaze kwibonekeza mu kibano haca bugwikekwe ku bantu baba bazanditse ugasanga harabaye nitotezwa kuri bamwe canke abandi ngo iruhande y'ibyo ngo n'abantu barashobora kwicamo imigwi bagashobora gusubiranamwo bagashika no kubwicanyi
hariho aberekana ko atariyo naberekana yuko ariyo ari inkuru by'ukuri atari gufata mirenego ni hamwe na ndavuga mucho bira byamajambo ngaho birasubiri utiteguye turahona mutibaye ko canke nyagamagara urumwe ivyo byose tuba tumaze kugira mu mpande zibiri tumaze kugira impande zibiri uca wumva atabiki nizantu nzezangaruka mbi umubano mubi guhunga unze ubwicanyi gupfunga abantu
ikiganiro nibanza wibaze turiko tuganira ukuntu abantu bakwiye kugifatamo iwabonye inzandiko zitagira umukono arizo bita tract muri mu gifaransa mu gihe tubonye ko inyandiko zitagira umukono iyo abanyagihugu bazihaye agaciro zishikana kubisha kandi bw'ikivunga abanyagihugu nyene baravuga inyifato ibereye mu gihe hibonekeje inyandiko zitagira umukono
abo bona ivyo bintu inyifato bo kwifata nuko baca batabaza hakiri kare tinyabona za mpapuro zo gucanisha mu bene gihugu ngizi zirongeye kugaragara mu gihugu bakazitira batarabonekwa
imyifato umuntu ashobora kugira mu gihe abonye izo mpapuro zitagira imikono abakwiye guca abishikiriza umutware atwaraho hantu kugira ngo ubutungane bubimenye
iyo umuntu abonye izo mpapuro canke izo nyandiko zitagira ababyemanga uwo muntu ico mbona yokora canke je none kubganje ico nokora nokwitura intwaro akamfasha
cewe cyo gipapuro ndakibonye bwa mbere kitagira ku mukono ikintu cya mbere ndagitora ndagitoye nkagisoma hanyuma nkata mpamagara ababa abo tubana hanyene mu rupangu hanyuma nkakibereka baje kugisoma ndeje kugisoma nta ndabantu turaba nababanye hanyuma tukabiyabarira baba hafi yahomba hanyuma tukacha tukijana kwa kumutwara dutwara ari nye 10 hanyuma tukakijana kwa sekiteri
imyifato ukirubona woca uhamagaranye 10 atwara aho hantu hamanya 10 na bagahamagara mukuru w'ibarabara agacha tanga raporo kwa sekiteri sekiteri muri ako kanya niwacamye ingene abyitwaramo kumbara arashaye guhamagara abajejwe umutekano bakaza gukora itohoza kubera ari bo barize gukora itohoza kugira barabe ico bogira bakagarukana impore mu babanyi b'uwo muntu
Sylvain Sengiyumva umunya muhinga byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba mbere akaba yanagize n'ubushakashatsi kubyerekeye ukuntu abantu bakwiye kwifata mu gihe cy'inyandiko zitagira umukono zibonekeje mu kibano muri aka kanya akuru agira icyabwiye abajejwe intwaro ukuntu bakwiye kubyifatamo mu gihe izo nyandiko zitagira umukono zamaze kwibonekeza mu ntumbero yo gukinga amabi ashobora kwaduka
ntibocha bazihamba cyangwa ngo bace baje kurondera ababyanditse ahubwo bobuca bicarira ibyo bintu byanditswe bakorana abatware n'abatwaga kubera hariho ubutanga message hariho ubutanga ubutumwa hakaba nubwira gute n'ubwakira rero abantu babutanga n'ababwakira mu byukuri baca bagira gute baca bashira hamwe bateka turabire hamwe ibintu ibyo ari byo ingaruka yavyo n'inyifato twogira igihe bishitse cyane cyane bagakoresha abanyemesha makuru abaye ikindwe nyine ngo baca bahesha amesha makuru kubwira abanyemesha makuru bagire gute bashobora gutanga inkuru mu bene banyagihugu inkuru yose baronse boyitanga hakirika cyane bakayihinyuza hakirika kubera tractije ntibaci bagiye cyabivuze ko bwa umwanya nyene iranyaruka ica ijya mu bandi wavyumvise 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 ugasanga rero icyo gihe batanyarutse kugira bihagarike hakirikare biraturira
igifite ntango kigira niherezo ano turangirije ikiganiro banze batacuno munsi twari ko tuganira ku kuntu abantu bakwiye kubyifatamwo mu gihe babonye inyandiko zitagira umukono kugira nibishikane kubisha bw'ikivunga Apolloni dusabe nategu iganiro ku izina rya Benevolencia nkaba nkengurukiye abatanze ibyumviro byabo hamwe na mwebwe mwariko muratwumviriza mugire aho muba mwubahwe naho ubutaha
urabanza wibaze